Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi, muzindukanye natwe n'ikaze makuru yo muri kino gitondo. Mbwiye gushikirizwa na Jeve Diane Ninahazwe mu kanya tuyahera kuyagezweho irya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane n'abaduteze amatwi muri aka gatondo. Turahera kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Igisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyavuze ejo ku munsi w'Imana ku bwicanyi bwabaye mu mpera z'indwi iheze mu buseruko bw'igihugu bwahitanye abantu barenga cumi mu minsi itatu yikurikiranije. Abasirikare babiri bari mu bahasize ubuzima muri ico gitero cyakozwe n'abagwanyi b'abamayimayi cyatanguye ku munsi wa gatanu. Umutegetsi w'igisirikare mu ntara ya Kivu y'Uburaruko yavuze ko abasirikare babo bafiriye ku kirindiro cyo mu gisagara cya Butembo. Umukuru wa Societe Civile mu gisagara cya Lojo muri Ituri ariwe Prince Kaleta yavuze ko ku munsi w'Imana muri iyo ntara abantu batandatu bakora mu icukuriro ry'ubutare bishwe baciwe ibihimba by'umubiri n'abarobere b'umuhari Kodeko. Flavien Kakule nawe arongoye igisagara cya Bashu muri teritwari ya Beni yavuze ko abasirikare batatu bishwe mu gitero cy'umuhari ADF muri Kivu y'Uburaruko mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri. Muri Afrika kandi ni muri Angola aheje ku munsi w'Imana bashingura n'iteka Jose Eduardo dos Santos yahoze ari perezida w'ico gihugu. Ivyo birori vyabereye ku mugwa mukuru Luanda. Eduardo dos Santos yasandabiye muri Espagne mu ntango z'ukwezi kw'indwi gushingurwa kwiwe kukaba kwatebejwe n'amatohoza y'icamuhitanye yari yarasabwe n'umuryango wiwe. Dos Santos yashengeye afise imyaka 79 we n'umuryango wiwe babaye muri politiki ya Angola mu kiringo cy'imyaka igera kuri 38. Yavuye ku butegetsi mu 2017. Umuhisi Dos Santos ashinguwe mu gihe umugwi utunganya amatora muri Angola wemeza ko umuhari wiwe MPLA ariwe watahukanye itsinzi mu matora ya perezida aheruka kuba muri ico gihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku munsi wa gatandatu ryaraneguye igitero cy'indege ya Ethiopia cyabaye ku ishuri ry'abana bato bato mu ntara ya Tigre mu gihe imishyamirano y'intambara hagati y'abarobere hamwe n'abasirikare ba leta byiyongereye ku mbibe z'iyo ntara. Icyo gitero mu gisagara cya Mekele cyakozwe haheze iminsi imirwano yongeye kwaduka mu buraruko bwa Ethiopia. Ibi byaciye bihungabanya amasezerano yo guhagarika ingwano yari amaze amezi atanu gusa kandi binakuraho icyizere cy'ibiganiro byo kurangiza intambara burundu. Umuhari TPLF ugwanya ubutegetsi bw'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed muri Ethiopia wavuze ko wasubiye kwigarurira ibisagara bitari bike muri ako karere ariko nta makuru yigenga aravyemeza. Leta ya Ethiopia yavuze ko yateye ku kibanza cya gisirikare ariko igisata cya ONU cita ku bibondo UNICEF coco kiyagiriza ko ico gitero cyagabwe ku ishure ry'abana bato gihitana abatari bake hamwe n'abandi bakomeretse.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru kubimukira. Abategetsi mu Butaliyano bariko barakora uko bashoboye kugira bashobore gufasha abimukira bashitse n'amato mu mpera z'indwi ku nkengera z'amazi mu buraruko bw'Ubutaliyano. Iyi menshi makuru mu Butaliyano byavuze ko amato hafi 50 yarimwo abantu bashika igihumbi yashitse hagati yo mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu no mu gatondo kuwa gatandatu mu izinga rya Lampedusa y'Ubutaliyano. Itororokanizo ry'amakuru rya leta y'Ubutaliyano ANSA yavuze ko abimukira 92 muri abo bamuka muri Afghanistan. Ishyirahamwe ry'abagiraneza Medecins Sans Frontieres ry'Abafaransa ryavuze ko bumwe mu bwato bwaryo Geo Barents bwatabaye abimukira 25 barimo abana batanu mu mazi mpuzamakungu hafi ya Libya mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu. Imesha makuru mu Butaliyano byavuze ko kandi ko abasirikare ba Tunisia bacungera inkengera z'ibahari bashoboye kuburizamwo amato arenga 20 yabimukira bariko baragerageza kwinjira muri ico gihugu c'Ubutaliyano nyene.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru mu makungu n'uruhagararukiri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Uburusiya bwaragavye igitero gishashe ca rokete n'ibisasu vya muzinga hafi y'ihinguriro ry'umwuka wa nucléaire rya Zaporizhia mu gatondo kejo ku munsi w'Imana. Ukraine ivuga ko itewe umutima uhagaze n'uko ico kibanza gishobora gutegwa no guteza imyuka y'ubumara mu kirere igashobora konona ubuzima bw'abanyagihugu. Buramatari w'intara ya Dnipropetrovsk Valentin Ruzichenko yavuze ko ibisasu biremereye byatewe mu ijoro bituma umuyaga nkuba ucika muri ako karere. Ibyo bisasu bya rokete byarononye kandi n'amazu mu kindi gisagara cha Maranets. Umuhanuzi w'umushikiranganji wa Ukraine w'amasoko ntanganguvu Luna Zerkar yavuze ko ikigo cyawo nikijejwe gucungera ibya nucléaire citezwe kugendera icyo kibanza muri indwi dutanguye.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuheje kudushikiriza hayo n'ayandi. Nibutsa bukunzi bijuge Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Mureko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cano makuru. Abarundi bahungiye mu kambi ya Rusenda bavuga ko ugarijwe n'inzara bitewe n'uko bamaze amezi agera kuri abiri badahabwa amafaranga yo kugura imfungurwa.
Abana bariri kinzara jena pochi amafaranga 2000 amaze 312 hari mu kwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi ngira n'iza na rimwe
ubufo ubugeze ku 38 gafuko ka sembe. Ubu abana barahangayitse n'inzara kunumbayeho nabi kose.
Abandi bamwe mu bavyeyi b'abarundi bahungiye mu kambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mu hafi ya maradio yanyu. Rekariko amakuru cyo here mu Burundi habateshejwe izabo mwaka w'1993 baba muri site ya Buraza iri mu ntara ya Gitega biyamiriza ico bita gatotezo n'iterabwoba bimeza ko bariko bakoregwa n'ubutegetsi bw'u Burundi. Bagiriza leta y'u Burundi kubabomorera amazu higamije kubomora ibasubiza iyo baje bava, bakemeza ko ataho bafise baja kuko amazu yabo yabomowe mu ntambara. Leta iki kibazo ikivuga kwiki inyishu ni muri no nkuru yumenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Tiahive Ndayishimiye.
Mwibwirizo wa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo ya 13 rirerekana rikanasigura neza ko abarundi bose banganya iteka hamwe n'ibyo bakwiye kuronka. Abenegihugu bose baranganya agateka kandi amabwirizwa akabakingira kumwe. Igerekana kandi ko nta zina murundi n'umwe agomba gukumirwa mu bijanye no kubana n'abandi. Gusa naho ibwirizwa shingiro ribigena gutyo, abanyagihugu bacitse ku icumi mu mwaka w'1993 bashize mu masite atandukanye inyuma y'intambara yabaye muri ico gihe, bavuga ko batewe imagarara n'ibikorwa byo kubabomorera amazu bubakiwe muri ayo masite, aho babwirwa n'indongozi z'amakomine ko hagiye kwimurirwa ibindi bikorwa kandi nta handi bafise berekeza. Abavuganye n'ijwi rya Amerika n'abari mu masite ya Buraza muri komine Buraza mu ntara ya Gitega bamazemwo imyaka ya baba hafi 30.
Bamerewe nabi bafite agahinda
Gushika ubu amazu ya baba 30 amaze kubomogwa n'ayagera kuri 26 n'ayamaze gushirwa ku rutonde rw'ayategerezwa kubomogwa nkuko baba muri ayo masite babitangarije Ijwi ry'Amerika. Banavuga ko ikibazo cabo bagishikirije abajejwe intwaro, ariko gushika ubu akaba atawurabagarukira ko abamaze kubomoregwa amazu ubu babuze ayo bacira nayo bamira kuko badafise aho bakika umusaya nkuko babisigura. Ijwi ry'Amerika ryavuganye na Tasie Sibomana arongoye umugambwe Iprona utemewe n'ubutegetsi bw'u Burundi, avuga ko abo bateshejwe izabo batari bakwiye gutotezwa na leta kandi ariyo yari ishinzwe gukingira agateka kabo.
Baje kubaka ngo ibigwatu by'amahoro ngo ugasanga baje kubaka ngo amavuriro mbeni kubera iki bana bashima aho hari abo bateshejwe izabo gusa bategerezwa rero kubanza kubarabira ahandi babashira kandi bikagirwa na leta.
Umushingwamanza Jambye Bigirimana aharanira agateka kazi na muntu nawe asigura ko hari byinshi leta y'u Burundi iri kwirirengagiza kuko yari ikwiye kubandaniriza aho ubutegetsi bwayibanjirije bwari bugejeje mu gufasha no guteza imbere abo bahonerejwe ibyabo n'ababo bakisanga aho batifuza kuba. Avugana n'Ijwi ry'Amerika uku niko abivuga.
Ha gufata ingingo zo kububahiriza zo kubatunganiriza birababaje yuko leta ifata ingingo ahubwo zo gusubira kubandanya ibatoteza ibatoneka.
Ubushikiranganje bujejo gushigikirana ari nabwo bugomba gufata mu minwe ico kibazo abacitse ku icumu barabutabaje, ariko gushika ubu ntiburagira ico bukora. Ijwi ry'Amerika naryo ryagerageje kubarondera ngo bagire ico bizeza abo banyagihugu rirabakena. Naho abateshejwe izabo bariko barasamburirwa amazu, ubuserukire umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH 16 Muraba yaraherutse kumenyesha ko nta muntu n'umwe wateshejwe ibyiwe agomba gutahukanwa ku nguvu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe aherutse kubwira indongozi mu bisata bitandukanye mu Burundi ko bakwiye guhindura ingendo bagatunganyiriza bene gihugu bose mu kutikumira ko ibitari byabo kuko ari byo biza n'injyane zidahera mu gihugu. Naho baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi hari ibyo basaba leta ya Gitega kutirengagiza mu guhoza amarira y'abacitse ku icumu basigiwe n'intambara kuri ubu bariko barangazwa. Mu mwaka w'1996 niho umugwi wari wararungitswe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI gutohoza ku byabaye mu Burundi inyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye wemeje muri raporo wasohoye ku byavuye mu matohoza ko habayeho nyabwoko ry'abatutsi ryakoze mu mwaka w'1993 rikozwe n'umugambwe wari hico gihe Sawanya Frodebu. Abatutsi benshi baricwa bazize ubwoko bwabo ndetse n'abahutu bari mu mugambwe Iprona baricwa. Leta yakurikiye hico gihe niyo yari yarashizeho amasite hijya no hino mu gihugu kugira ngo abacitse ku icumu bashobore kuronka aho bakika umusaya mu gihe bari bamaze guhonerezwa ibyabo n'ababo. Ibitungwa bikicwa, amazu yabo nayo agaturigwa akanabomogwa. Thierive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Thierive Ndayishimiye, urakoze. Mu gisata c'impunzi, abarundi bahungiye mu kambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bugarijwe n'inzara bitewe n'uko amazi amezi agera kuri abiri badahabwa amafaranga yo kugura ibiribwa. Inkuru irambuye n'umenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uvira Vedaste Ngabo.
Nyiranzira Josiane n'umubyeyi muri nkambi ya Rusenda abo muri village ya 12 afite abana barindwi. Asobanura yuko bugarijwe n'inzara bitewe n'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ibiribwa rya PAM rimaze igihe kirekire ritabaheza amafaranga yo guhahisha.
Ikibazo cy'inzara kindenga cyane kabisa, indengera turembeje abana baririrwa inzara hamwe hamwe no ku mugoroba bakaryama. Nukuri Imana nukwiyo dufasha bakadupokeza. Je nakoke amafaranga 2312 hari mu kwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi ngira n'inzara na rimwe amafaranga ashyira amadeni kubera ko baza batinze.
Izi mpunzi zivuga yuko amafaranga angana n'19,500 by'amakongomani PAM igenera buri mpunzi mu kugura ibifungurwa buri kwezi ari makeya cyane ku buryo amafaranga adashobora kurangiza aya mezi abiri impunzi zimaze zidapokera.
igihe napokera napokeye 390 ariko ayo mahera ntacyamariye kumira abana umucena basumiye umufuko nagenda kugura 158 ubufu ubugeze ku 38 agafuko ka sembe nte nicyo byamariye kana ifise amadeni menshi ubu abana barahangayitse n'inza kuntu mbayeho nabi kose na mbere y'abari bindi hoho bo dufashe bakaza kudupfokeza n'ingoga nabo ubundi tukatangwe guhamba amwe bamwe
kubera uku gutinda guhabwa amafaranga yo guhayisha usanga zimwe mu mpunzi zijya gusabiriza imboga ku kiyaga cya Tanganyika izindi nazo zisabiriza amafaranga mu tubari mu gihe izindi nazo zijya gucuruza inkwi kuri Tanganyika
yumvise imyaka 65 mbayeho nabi sindima singira gute nitugira n'ikintu na kimwe n'icyo dufasha dutundwe no gusabiriza ngaha naho dusaba ntituronka kuko nabo ntacyo bafise cyo dusaba rero nuko bo tugarukira ku mumaguru mashatu bagahembura n'abakigoyagoya
yobo kugira mfungure ndiko ndahangayika ngenda nitango ngiye guhiga n'udukweshore kuri Tanganyika ubu unyaruganda ibyo bajya banabona abo bahungu nabo bariyo ruguru ntibigikunda ubu kujya bajya ku ipigu bajya rimwe ku munsi turiye mu ijoro tuzosaba kujya kandi mu ijoro nahone ubu ntubutanafashe
mu rwego rwo kugwanya ibibazo by'inzara igenda yibasira impunzi zimwe muri izi mpunzi zahingaga imyumbati n'ibijumba ariko zivuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho bazisahura mu mirima yazo
kandi n'igituma n'iyi nzara iteye n'abari miyo ruguru bwese barahombye baragiye gusoroma bahura imirima barayiranduye bagira bagende bakabirukiza ubuhire
ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa PAMU kuri iki kibazo cy'inzara ntibyadukundira gusa umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu Rusenda Jimmy Bishemeye avuga yuko PAMU yiteguye kuza guheza impunzi ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibifungurwa
ishyirahamwe rigejejwe kudufungurira PAMU baravuze yuko ku ruhande rwabo bahejeje kwitegura musanzwe mubizi yuko ibifungurwa baduha babicisha mu buryo bw'amafaranga ibanki basanzwe bakorana niyo badusiguriye yuko idafise amafaranga bariko barayegeranya ku banki nkuru y'igihugu barasabye kuri banki nkuru y'igihugu kugira ngo bashobore kubahereza amafaranga mu bubiko bwabo n'amafaranga afise ibyo bitari kidite ibyo bafise bariko baregeranya mugabo ku rande rwa PAMU mu byo gutegura intonde n'ibindi bikenewe barahejeje
tumenyeshe yuko izi mpunzi zugarijwe n'inzara mu gihe ibiciro by'ibiribwa ku masoko nabyo byaduze Vedase Ngabu ijwi rya Amerika Uvira
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya n'amakuru y'imikino na sport ariko imbere yaho tugaruke gato ku rugendo president w'u Rwanda Paul Kagame yakoreye mu ntara y'amajefu ni urasirazuba mu mpera zino ndwi twaraye dusozereye muri urwo rugendo yasavye abanyagihugu gutinyuka bakiyamiriza imikorere mibi y'abayobozi yemeje ko itiza umurindi igiturire yabivugiye mu biganiro yagiranye n'abanyagihugu mu karere ka Nyamasheke mugenzi wacu Temisokre Mutijima atwibutse ivyahavugiwe
mu mbwirwaruhame ku kibuga cy'umupira cya Kagano Perezida Kagame yashimye abaturage ba Nyamasheke ku ruhare rwabo mu kwicungira umutekano cyane cyane mu gihe aka karere kimwe n'utundi dukora ku ishyamba rya Nyungwe kari kibasiwe n'ibibazo by'umutekano muke waterwaga n'ibitero by'inyeshyamba za FRN aho umukuru w'igihugu akaba yabasabye gukomeza gukorana neza n'inzego zishinzwe umutekano
bashimiye inzego z'umutekano kuntu byashoboye guhashya umwanzi ariko inzego z'umutekano ntabwo zabigera ibyo byose mudafatanije namwe mwabigezemo rari ni mama wafashije kugira ngo batsinde uwo mwanzi mukomerezaho rero inzego zo zigezi muzitabaza aruko byabaye ngombwa namwe mufite aho mugejeje kandi niko byagenze abaturage mwarabanje mwirwanaho ni mu mwatangaga amakuru abatakaje ubuzima ariko nagira ngo rwose mbashimire cyane kuri ibyo
Perezida w'u Rwanda kandi yongeye gukomoza ku mikorere mibi y'abamwe mu bayobozi badindiza abaturage bagamije kubaka ruswa asaba abaturage kutayihanganira bakayamaganira kure byanaba ngombwa bakabimugezaho ubwe
ubanza ujya kureba mu biro akabanza akakujaragiza akakubwira genda uzagaruke ejo uzagira ute ibyo ni umuco tugomba guca rwose byanze bikunze kandi mugatinye niyo bitwa ngo ni abantu ari babandi batunguka bakabona ko mukwiye guhungabana cyangwa kwiruka buriya iyo twabamenye buriya bajya ku murongo ntabwo abo mujye mwifatanya mu byanjye ndetse murebe uko mwabitugezaho tubirwanye nta ruswa nta bituga ku kazi nta
kimwe n'ahandi yanyuze muri uru ruzinduko rw'iminsi ne inyamasheke naho byagaragaraga ko abanyotewe no gutura umukuru w'igihugu ibibazo ari benshi cyane. Ibibazo byaba hanini byiganjemo iby'akarengane ndetse n'iby'ubuhemu n'ubwambuzi bakorewe na ba rwiyemezamirimo. Nkuya ati
ari umugabo umwe wavuye i Kigali witwa Habiyambere Guillaume atwara ikawa z'abanyamuryango zifite agaciro ka miliyoni 46,558.
Ibyo byabaye ryari?
Byabaye muri 2016.
Wabigejeje he? Yerega mbashaka kumenya icyo gihe hari abayobozi bicaye hano n'abandi batahari.
Twabigejeje mu nkiko turamutsinda dushaka umuhesha kugira ngo aturangirize ikibazo. Amakuru twakuye muri RDB no mu kigo cy'igihugu cy'ubutaka batubwiye yuko yakoze uburiganya mbere imitungo yiwe tiyayiyandikishaho.
Icyo kibazo cyawe kirakemuka vuba.
Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Niba atanahari bazashaka bazakurikirana umutungo we, niyo yaba yabishyize mu yandi mazina y'abandi bantu bizamenyekana bazavanamo ibigomba kwishyurwa abantu.
Aha kandi hongeye kugaragara bimwe mu bibazo Perezida Kagame ubwe yagiye atangaho imirongo y'uburyo bwo kubikemura mu myaka yashize, ariko bikaba bigaragara ko nta kigeze gikorwa mu kubikemura. Uyu yatangaga ikibazo cy'inzu yaguze kuva mu mwaka w'2015, ariko kuyegurirwa bigatambamirwa n'ubuyobozi bwa Banki Nkuru y'Igihugu BNR. Ikibazo yari yagejeje ku mukuru w'igihugu mu 2019, ariko kikaba kitarakemukana n'ubu.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, n'ikibazo mwaragikemuye Musanze mu gihe uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi itatu inzira aba yatwanditseho. Kuva icyo gihe na n'ubu nkaba nabasabaga ko rimwe mwanya muri ikibazo, kuko n'ubundi abo mu
icyo gihe n'ubu ntabwo byakoze.
Mumpanya kwa Perezida barushwa imbaraga na Beneri, abayobozi bose bo mu nayo yumva ibibazo byanjye kumva ndarengana, akambwira ati genda ujye wiragiza Imana.
Itonde vuga buhoro. Abayobozi warebye ninde nande
ba nyakubahwa Perezida Repubulika, abayobozi b'akarere ka Kamonyi bose barabizi, n'abadepite bashyizeho komisiyo irambwira ngo iminsi ngeye kiraba gikemutse. Ari uwo Dr. Rivera mwagishinze nawe yarambwiye ati iminsi itatu birakemuka, nawe bukeye arambwira ati ni ukwiyambaza Imana. Nyakubahwa Perezida Repubulika, mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye?
Ibyo ntawe bihuriye. Minisitiri Gatabazi, iki kibazo mu minsi itatu kizabe cyakemutse.
Aha inyamasheke Perezida Kagame yashimiye abaho ku kuba baramutoye ku bwinshi mu 2017, ababwira ko ubwe yiyumvamo ko bafitiye umwenda wo kubafasha gutera imbere. Aka ni akarere kaza ku mwanya wa mbere mu dufite abaturage benshi bakennye mu Rwanda, aho ibarura riheruka ku bijyanye n'imibereho rusange y'ingo ryagaragazaga ko 69% by'abatuye Nyamasheke babayeho mu bukene, abagera hafi kuri 40% bakaba bari mu bukene bukabije. Na karere kandi gafite ikibazo cy'imihanda myinshi idakunze kuba nyabagendwa cyane cyane mu bihe by'imvura. Ibyo byose umukuru w'igihugu akaba yabijeje kubafasha kubikemura. Biteganijwe ko nyuma ya Nyamasheke, Perezida Kagame akomereza uruzinduko rwe mu karere ka Karongi nako ko mu ntara y'Uburengerazuba. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijuge Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bakunzi b'imikino na sport hakanya ni rwanyu no musiduhera mu Burundi, aho umugwi wa basketball w'Urunani wabaye wa mbere muri ico gihugu watanguye kwitegurira inkino zo kushikana muri Basketball Africa League. Bale Mumfunyafunyo, umumenyereza w'uwo murwi, amenyesha ko bariko barakora ijoro n'umutaga bitegura mu mupira w'amaguru. Naho ejo kwa Mungu niho ihiganwa ry'u Burundi ryasozera indwi ya gatatu. Imigwi itanu niyo itaratsindwa na rimwe. Reka izi nkuru zose tuzibaze mugenzi wacu Kigali mu Rwanda, Desire Hatungimana.
Iyo migwi itaratsindwa ni Bumamuru, Vitaro, Mesaje Ngozi, Egrenoya na Musongati, yose ikaba ifise amanota 7-9. Umugwi wa Mesaje Ngozi mu mwaka uheze warangije ihiganwa mu kibanza kibi, muri uno mwaka watanguye neza. Kuri ino ndwi igira gatatu watsinze Interstar bitsindo 4-0. Iyo ntsinzi yaranezereje cyane umumenyereza wa Mesaje Ngozi, Jimmy Ndayizeye. Yamenyesheje ko ivyo yatumye abakinyi biwe babikoze nk'uko yavyipfuza.
Kuva mu ntango gushika urukino rurangire, mwabonye yuko harimo ishaka ryinshi, mwabonye yuko twashitse imbere y'igori ya Interstar kenshi, kandi ikintu noshobora gushimira abakinyi banje sito abakinyi b'imbere, mwabonye yuko amaokazio yose twashoboye kuronka yose twashoboye kuyatsinda.
Jimmy Ndayizeye amenyesha abakunzi ba Mesaje Ngozi ko uno mwaka bipfuza kutandukana n'urangiye, bakongera bagafata ikibanza cya mbere babamenyereje. Mu zindi nkino zabaye, Olympic Star yanganije na Atletico New Oil busa ku bundi. Vitaro yatsinze Rukinzo ibitsindo 3-1, ni navyo kandi Tigre Noir yatsinze Magara Young Boys, Flambeau du Centre yatsinze Top Junior igitsindo kimwe kubusa kimwe kubusa, nicyo kandi Aigle Noir yatsinze Burundi Sport Dynamic, nayo Bujumbura City na Bumamuru zatandukanye zinganya igitsindo kimwe ku kindi. Muri kuno kwezi kw'icyenda atagihindutse niho bitekanijwe ko inkino zo gukurakuranamwo mu migwi yabaye ya mbere iwabo muri basketball zizotangura. Imigwi ivuye muri iryo jonjora ikigwanira ibibanza 16 bivamwe imigwi 6 ihamvye indi 6 itarinda kuja mu majonjora bivanye n'uko ihagaze muri Afrika. Iyo migwi 12 ibonetse igahurira mu nkino za nyuma za BAL Basketball Africa League. Umugwi w'urunani uzoserukira Burundi imyiteguro yaratanguye. Aaron Kagabo abumenyereza amenyesha ko ari nkino zihambaye bategerezwa kwitegurira mu buryo bwose.
Bale tugiye kwitegura n'imyimenyerezo ikaze kuruta iyo twahora. Tugiye gukora ku mutaga no mu ijoro kugira ngo dushobore kwitegura neza mu mubiri no mu mutwe. Kubera bale ni inkino zidasanzwe, ni inkino izijamo imigaba ya mbere iwabo, kandi usanga benshi bikomeza, natwe ntitwicaye tuzokwikomeza dushobore kwitegura bikwiye kugira ngo tushobore kwitegura neza.
Aaron Kagabo akaba amenyesha ko intumbero yabo ari ugukina inkino za nyuma za BAL.
Birashoboka kubera ubwa mbere byarashobose, n'ubu nibaza yuko dukomeje ibikorwa tukazana abantu badufasha bakwiye. Nibaza yuko ni ikintu gishoboka kandi tugiye kurwana kugira ngo tugishike.
Umugwi nserukira gihugu wa handball nawo w'u Burundi wadashika n'imyaka 18 wari witezwe gushika i Kigali kuri no w'Imana mu nkino za Afrika ntukije nk'uko twabishikirijwe n'umumenyereza wawo. Amenyesha ko bashobora gushika uno munsi canye ku munsi wa kabiri kuri no wa kabiri, ariko ni hiryo higanwa rizotangura. Abakenyi b'u Burundi basanzwe bakinira ku bibuga by'isima, bashobora kuzohura n'ibibazo byo kumenyera ikibuga cya BK Arena buzoba ari ubwa mbere bakiniye kuri mwe n'icyo kibuga. Muri izo nkino u Burundi buzoba buri mu itsinda B ritoroshe na gatoya rigizwe na Misiri, Algeria, u Rwanda na Madagascar. Izo nkino zizotangura itariki 30 za kuno kwezi zisozerwe igenekezo rya 6 ukwezi kw'icyenda. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana reka ukoregwe mu ngata na Jean-Claude Munyandinda hagiye kutubwira yagezeho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mukino w'intoki wa handball ejo ni kuwa 6 mu Rwanda harangiye irushanwa rya shampiyona ya Afrika ku bakinnyi batarengeje imyaka 20. Muri irushanwa ryatangiye ku itariki ya 20 ukwezi kwa 8 rikabera muri BK Arena i Remera, ikipe y'igihugu ya Misiri niyo yegukanye igikombe nyuma yo gutsinda Algeria ku mukino wa nyuma amanota 35-15. Umwanya wa gatatu wabaye w'ikipe ya Tunisia yawegukanye imaze gutsinda ikipe y'igihugu ya Angola amanota 28-22. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya handball ku bakinnyi batarengeje imyaka 20 yasuzuguriwe mu rugo kuko yatsinzwe imikino ine yose bituma irangiza ku mwanya munane ana wa nyuma. Uku gutsindwa nk'idahari ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda bije bishimangira ko amakipe y'igihugu y'abakinnyi bakiri bato ahagaze nabi muri iki gihe. Muri basketball ikipe y'abatarengeje imyaka 18 iherutse gutsindwa uruhenu muri shampiyona ya Afurika yabereye Antananarivo muri Madagascar. Hanyuma muri volleyball nayo ikipe y'u Rwanda y'abakinnyi batarengeje imyaka 21 itsindwa idakozemo muri shampiyona ya Afurika yaberaga muri Tunisia. Mu gusobanura impamvu amakipe y'igihugu y'u Rwanda akunze gukubitwa akavamo hakiri kare kabone n'ubwo yaba arimo gukinira imbere y'abafana bayo, Minisitiri wa Sport Mimoza Munyangaju avuga ko abakinnyi b'abanyarwanda bataragera ku rwego rwo kuba abanyamwuga.
Mwibuke yuko ngira ngo najya n'irindi sesengura tuzakora, wenda tumaze kubona bimwe muri ibyo ngibyo bituma twakira imikino, ariko wenda nitugere ku rwego rwa finale cyangwa rwa demi-finale. Ahenshi usanga mu bindi bihugu iyo umuntu ari professionnel aba ari professionnel, ariko twebwe uhura n'umwana w'umunyarwanda arakora muri banke, arakora muri leta, yitoza kwa gatandatu ubwo si mvuze wenda ndanga kuvuga ko nyuma y'akazi hari ahandi hantu y'inyabya.
Tugarutse kuri shampiyona ya Afurika ya handball ku bakinnyi batarengeje imyaka 20 yarageje ku wa 6, amakipe 8 niyo yari yaserutse akaba yaragabanyije mu matsinda 2. Mu itsinda rya mbere hari harimo u Rwanda, Angola, Maroc na Tunisia, naho mu itsinda rya kabiri hakaba harimo Libya, Congo Brazzaville, Algeria ndetse na Misiri ane yatwaye igikombe. Uyu munsi kwa mbere nanone muri BK Arena i Remera haratangira shampiyona ya Afurika handball, ariko noneho ku bakinnyi batarengeje imyaka 18. Muri iri rushanwa rizarangira kwa kabiri cy'umwaka gitaha tariki ya 6 y'ukwezi kwa 9, amakipe y'ibihugu 9 niyo azitabira akaba gabanyije mu matsinda 2. Mu itsinda rya mbere harimo amakipe 4 ariyo Libya, Uganda, Maroc na Congo Brazzaville, naho mu itsinda rya kabiri hakabamo amakipe 5 ariyo u Rwanda, u Burundi, Madagascar, Algeria na Misiri. Tugeruke mu mpira w'amaguru, kwa 5 y'icyumweru gishize ikipe y'igihugu y'u Rwanda yahuye n'ikipe y'igihugu ya Ethiopia i Dar es Salaam muri Tanzania. Ni mu mukino ubanza w'ijonjora rya nyuma mu gushakisha itike yo kuzerekeza muri Algeria mu ntangiriro z'umwaka utaha guhatanira igikombe cy'Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi bakini wabo mu rugo aricyo championnat d'Afrique des Nations cyangwa CHAN mu magambo ahinnye y'Igifaransa. Uyu mukino warangiye amakipe yo mbanganya ubusa ku busa nubwo Ethiopia yihari umupira kurusha Amavubi y'u Rwanda. Umukino wo kwishyura uzabera mu Rwanda kuri Stade Huye Butare kwa gatandatu tariki ya gatatu y'ukwezi kwa cyenda. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaba ari inonga haduciye tuba turabangira makuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo nibwandi mwateguriwe mwongera mushikirizwa na Jude Diane ni nahazwe yakoze Dieudonné Cubahiro yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu twe na Cubahiro tuyifurije kwandanya muranirwa mu byo murimo byose turongera mu masari imbere mu bindi biganiro tugiye kubategurira
tabara tabara. Oh, tell me.